iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro cyanyu iwanyu mu ntara muri za 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Umuyaga nkuba bishitse tukawuronka turonka nk'isahimwe urumva rero muri ico gihe turonka isahimwe ibintu twakora indwi yose tudasiba tuhadukora isahimwe imisi biri mu ndwi urumva uruhombo rusha ruguma gwinjira uko nyene.
Uyu numwe manyagihugu mu ntara ya Bubanza babeshejeho n'uburimyi bw'umuceri avuga ku kibazo c'amatara ataborohereza mu bikorwa byabo agahombo akaba ari kenshi nk'uko muza kuvyumva. Hagati aho ubwinshi bw'impunzi z'abarundi mu ikambi y'agategekanyo mu Rusenda ari mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Congo uriko uratandukanya imiryango muti ingaruka nizahe.
Abagore bariko barahukana abagabo nabo bivanye nuko batararonkaho baba kugira abarundira rasiyo umugore utamuharasiyo ntashobora kwemera kuri umugabo.
Nuko rero izo nkuru zose zirimo zo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere y'ivyo vyose nemeye mbanze ndababwire muri make ko bajeje ibikorwa vyo gutabara i Londres mu Bwongereza bariko barakora uko bashoboye kugira ngo bakorokore abantu mu nyubako y'igorofa 27 yadutsemwo muriro mu ijoro ryo kuri wa kabiri rishuru wa gatatu. Abategetsi bo ku mugwa mukuru Londres mu Bwongereza bafise ubwoba ko abatari bake mu baba muri iyo gorofa bagifatiweyo n'uyo muriro kandi abatari bake hakaba harimwo abana bataratogwa. Umukuru w'ico gisagara Sadika yavuze ko iryo sanganya rikomeye cyane. Igipolisi c'i Londres mu Bwongereza kigatangaza ko abazimya umuriro bashika ku 200 bariko bararwana nawo barondera nabo barokora bafise ubwoba ko abantu bashobora kwicwa n'imyotsi. Uyo muriro bavuga ko wadutse inyuma gato y'isaha indwi z'agatondo ku masaha yo mu Bwongereza. Abimukira barenga ijana baturuka muri Afrika y'uburengero barimo n'abagore bararokowe n'igisirikare ca Niger mu bugaragwa bwo mu buraruko bw'ico gihugu aho bari abari kubajabukana ku mugabane wa Buraya babataye. Amakuru itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ryashoboye kuronka kuri no wa kabiri avuga ko abo bimukira batowe bagira bicwe n'inzara hamwe n'inyota kandi ko basanze barakubaguwe basinzikarizwa ubuzima nabo bari barisha amafaranga ngo bashikane i Buraya. Abimukira baharugwa mu majana baje biyongera ku bandi 44 batowe muri ubwo bugaragwa nyene hagati mu kwezi kwa gatanu hamwe n'abandi 44 barimo abana batowe ibiziga mu bugaragwa bw'intara ya Agadez iri mu buraruko bwa Nigeria. Ivyo vyatumye umwe bwa Buraya burungika umugwi wabajeje umutekano kuri uwe rwa Nigeria na Liberia gutangira abimukira kugira ngo ntibinjire ku butaka bwa Buraya. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May n'umukuru w'igihugu c'Ubufaransa Emmanuel Macron bariko barashira inguvu hamwe mu kugwanya amashamwe atuma tumana kwa makuru yorohereza itera byo mukurungika iterabwoba rice ku mihora ya internet. Ni mu gihe ivyo bihugu ko ari bibiri bitarakira murantunga ibikomere vyatewe n'ibitero vy'iterabwoba vyahitanya abatari bake mu bisagara vya London na Manchester, Paris na Nice mu Bufaransa. Theresa May amenyesha ko amashirahamwe akomeye akora itumatumana ko ry'amakuru biciye ku muhora wa internet yadohotse ku vyo yemeje byo gukinga iterabwoba mu Faransa. Macron nawe akateraka mu bindi bihugu vyo muri uwo muryango na cane cane Ubudagi guhambya ico gikorwa barimwo. Wamenya ko Theresa May kuri no wa kabiri yari mu rugendo i Paris kuvugana na mugenzi we ingingo wofata zo kugwaniriza hamwe iterabwoba ndetse bananayaze n'umugambi w'Ubwongereza wo kuva mu muryango umwe bwa Buraya. Radio ya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abari mu Rwanda muratwumva tankomanzi kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet atari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara ku munsi wa kabiri w'indwiza mu Burundi niho bitegekanije ko abanyeshuri mu myaka y'icenda y'ishure nshingiro bazokora ikibazo kibaho uburenganzira bwo kuja mu mwaka w'icumi mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka yanyarukiye mu ntara ya Cibitoke kugira ngo aturabire aho imyiteguro igeze Evariste mwiriwe
Mwiriwe neza Diane
byifashe gute ku ruhande rw'abanyeshuri kuri iyo myiteguro
Kuruhande rw'abanyeshure bavuga ko bamaze kurangiza umwaka w'ishure muri ndwi tugira ngo twari turangije bari kubakora ibibazo byo kwimenyereza ibyo bita test d'entraînement hanyuma muri iyo myiteguro kandi umuyobozi w'indero n'inyigisho mu ntara Cibitoke avuga ko ibibanza ikibazo kizokorerwamo byo bamaze gutegurwa ni ibibanza 43 ku rwego rw'intara avuga kandi ko n'abanyeshure bazobikora bazaba ku ntonde no kuvuga n'abanyeshure 600 bagizwe n'abiga mu mwaka w'icenda hamwe n'abo mu cumi mu mwaka uheze batashoboye gutora ikibazo cyo kubandanya agisumbuye avuga ko n'abapolisi 100 bamaze guharurwa ko ari icyo kibazo haba ku masantre kandi ko barimwo nabazo guherekeza kugira ngo gishike aho gikorego
twovuga rero ko no kugwego bw'ubuyobozi bw'inyigisho mu ntara ya Cibitoke nabo nyene imyiteguro yifashe neza
abanyeshuri bavuga yuko naho imyiteguro naho imyiteguro yifashe neza batahajeje intonde z'ibyigwa bimwe bimwe aha bavuga nk'igisata cy'ibiharuro science et technologie bavuga yuko ama programme atarangiye bakafise ubwoba yuko bashobora kubazwa ikibazo kica kuri kiriya nye kubyigwa batashoboye kubona mu mashuri
hari ico ubuyobozi bw'inyigisho mu ntara ya Cibitoke buvuga kuri ico kibazo c'ivyigwa bitashoboye guhera
umuyobozi w'inyigisho mu ntara ya Cibitoke genda bizi yabwijwe ijya Amerika yuko wewe cyakora ruguhumuriza abanyeshuri akababwira yuko ari kibazo mu bindi akabasaba ko bogenda bafite umutima uri hamwe akabifuriza yuko botora ico kibazo gucyo intara Cibitoke ngo ikagumanya ikibanza yari ifise mu mwaka uheze uko yaharugwa mu ntara zine za mbere
mbega niko ikizo ntonde z'ivyigwa zitashobeye kurangira nkuko byari bitegekanije
izo ntonde z'ivyigwa bavuga ko zitashoboye kurangira aha tuvuga nk'umuyobozi w'ishure rya Rukana kabiri yatubwiye yuko ico byavuye ku bwa mbere ariko abanyeshuri abigisha nako ibyo vyigwa batahejeje kaminuza hanyuma kandi ko ivyigwa ivyo vyigwa vy'ibiharuro vy'ubuhinga ngo ari byinshi cyane ngo bakaba rero batashoboye kubirangiza kuko ari byinshi ari matière nini cyane
urakoze cyane gose Evariste Nzikobanyanka turaza kongera tukwikore ko masaha ari imbere kugira ngo tubwire ibirushirije ibyo tubwiye. Ikibazo cy'umuyaga nkuba kimaze iminsi kivugwa mu ntara ikibazo cy'umuyaga nkuba kimaze iminsi kivugwa mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi gifise ingaruka ku rudandazwa rw'umuceri aho abacuruza bawo bavuga ko bashobora kura ico bafungura kuko batashoboye kuronka umuyaga nkuba wo kusya umunyamakuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye mu ntara ya Bubanza adutegura ino nkuru
Hano kwibarabara rya 11 cyo kumpanda muri zone Musenyi ya commune Mpanda abadandaza bo kugwego go kuranguza bavuga ko batorohewe muri kino gihe mu bijanye n'urudandazwa rw'umuceri aha ni mu gihe bavuga ko umuyaga nkuba bawuronka isaha imwe rimwe mu ndwi kugira ngo bawusekure ibi bibatera uruhombo runini nkuko umwe muri aba badandaza abivuga
kuko nk'ubu uya nta muyaga nkuba tukironka twaradusekura iminsi yose
kuva kuwa mbere gushaka kuwa gatandatu imashini idasibye gusekura ariko ubu dusekura kabiri mu ndwi kandi muri ako kabiri mu ndwi dusekura usanga umuyaga nkuba bishitse tukawuronka turonka nk'isahimwe urumva rero muri ico gihe turonka isahimwe ibintu twakora indwi yose tudasiba tuhadukora isahimwe imisi ibiri mu ndwi urumva uruhombo rusha ruguma gwinjira uko nyene inzarira kwica umuceri warawuranguye uri ngaho oya n'abawusuma barawubura
niyo nzima Merida uyundi muranguzi ku mutumba gifugwe avuga ko atanyungu bakironka muri ugo rudandazwa
ubu mbere hoho mbere birarenze kare twahora turonka amatara ariko ubu nta matara hari haze haza amatara y'isaha imwe isaha zibiri naho ne kararabya gato kumugoroba mwizoro nta muriro twigira turonka nta muriro dufise
amuga ku murango muraronka wo muhuza
uza nk'amasaha abiri cyangwa isaha imwe gitegwa cy'umuceri n'ukuri nta kigenda twahombye gose
ibi bifise ingaruka no kubadandaza bato bato b'umuceri aho bavuga ko ibiciro bawurangura ko biguma bihindagurika bivanye n'uko umuyaga nkuba wabonetse uyu tumusanze hari karadandaza ku isoko yo ku Musenyi
urashobora kuwurangura ku ibeyi ntoyi nk'ejo nk'uno munsi ukatongera ukaduza ibeyi
kubera
ibiciro biguma biduga
biva kuki
biva kubera abantu benshi baza kuwuhiga ino ku Musenyi nk'ubu uyu muriro urashobora kwirirwa ejo ntuboneke bikaca rero biduze ibeyi kaca turangura ku ibeyi nini natwe tukaca tudandaza kuri iyo beyi tukajya amahera ibiri ibiri cyangwa utanu itanu
ibi biruku mu gihe ba nyenisyo bavuga ko zidakorana n'amamoteri atanga umuyaga nkuba aha bagasaba ko bokwama baronkejwe umuyaga nkuba ku bwako kazi kabo hejuru y'iyi ngorane abarimyi cyo kimwe n'abadandaza bari mu mubabaro w'uruhombo bagize mu isarura ryo muri kino gihe ryaturutse ku ruzuba rwatse mu ntara zimwe zimwe z'igihugu harimo n'intara ya Bubanza. Diane Ndonse, intara ya Bubanza, Ijwi rya Amerika.
Harakoze Diane Ndonse ikibazo rero cumu yagankuba twabwira ko umushikiranganje ubutari n'agataka mu Burundi mundwi iheze yemeje ko mu minsi ya vuba kigiye gukemugwa mu yagankuba ukaboneka ariko umushikiranganje ko memanira kiza yarungera navuga ko igiciro cumu yagankuba kizoca kiduzwa agahamagarira abantu kwitegurira kuziganya umuriro mu gihe bizoshika hishamwe ry'abaguzi mu Burundi abuko rivuga ko iyo ngingo itari kuye gufatwa kwera Burundi buri mu bihugu kenye cyane gose ku isi iryo shiramwe rigasaba leta y'u Burundi ahubwo gutunganya neza igisata gitanga amatara n'amazi mu Burundi Régie des Eaux kugira ngo amafaranga rironka akoreshwe neza nari nabiciye ku masonga gato impunzi z'abarundi ziba mu bibanza by'agategekanyo byo mu ikambi ya Rusenda muri Kongo zisaba ishamwe ry'umuryango wabi ishami rya ONU gita impunzi RCR kubaronsa amazu kugira ngo bashobore kubaho neza ni mu gihe bemeza ko ubuzima bwabubakanye buri ko butera busubira inyuma kubera ko batabana bikwiye inkuru irambuye n'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo
Mujimo wari mpunzi za barundi rushaho kuba mwinshi mu makambi y'agateganyo ari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara kivuye amajyepfo ko mu nkambi ya Kavimvira sangye ndetse na bimwe mu bibanza by'agateganyo byo mu Rusenda niko izi mpunzi zigenda zihura n'ibibazo byo kubura amazi yo kubamo ibi akaba ari byo bituma usanga abagabo n'abana b'abasore barenga 108 baba bacumbitse mu gihangare kimwe mu gihe abagore n'abana bato nabo bari mu bindi bihangare bityo bigatuma bashakanye batabonana bamwe mu bashakanye bagize icyo bavuga kuri iyi gahunda y'ukubuka nabo bashakanye ahani nitegwa n'ubuke bw'amazu abari mu nkambi y'agateganyo
twebwe ingorane dufise n'ukubera abagabo bacu tubarabuko nyene umva ntidushobora guhura nabo kuko nta mwanya tubironke kuko hari ntibibitwe ntibatwemerera ko dushobora kubarana nabo cyo gituma rero cyo tukira muntu abo kwiwe cyo gituma tuvuga ati nta mahoro dufise kwagira abana dusa n'abantu twogarana twebwe tubwira ngo turindire nta mato
kubisanzwe ico tubona twega barifije tubona uko mwotworohereza bakabaha izo bakabasohora kugira baje mu mazi yabo je umugabo wanje ntitubana tubana kubira nyene uko nyene haheza amezi atandatu tutari kumwe tubanaho nyene mu bihangare tubonana uko nyene turihangana nawe twobigenza gute kandi tukiri mu bihangare twarakivuze badoha amazi yacu bakanga ngo dufise umuryango munini fije bamwe baza baramaze kuronka amazu ariko bariko barababwira ati babashire muri ayo mazu babasohoreye ntibemera ko bobahereza ayo mazu bamwe bavuga ngo bafise amatayi menshi ariko hari ubafise itayi nyinshi akabaro zuniniya nk'inzira imwe byumba bibiri na saro bakaca banka kumusohora ngo canke nk'irimo inzu zibiri bakaca banka kumusohora ngo none ngo afise umujyango mwinshi ngo bategezwe kurindira ngo bamuhe inzu zibiri
kuba izi mpuzi z'abarundi hari zimaze amezi atandatu mu nkambi z'agateganyo hari ingaruka zigenda zigaragara uko bwije nuko bukeye umujyango yabashakanye kuko twabisobanurira nsaba yandi Remy impunzi y'umurundi maze amezi atandatu mu nkambi y'agateganyo
abantu benshi bariko barasambura abagore bariko barahukana abagabo nabo bivanye nuko batararonkaho baba kugira barondira rasiyo umugore utamuha rasiyo ntashobora kwemera akora umugabo shitse muri kado transite mukavimvira mu kwezi kwa mbere tariki imwe gushika ubu ntabwo ndigera mbona umugore wanjye ngomeze gutya
iyo ubashije bakubwira gutya
iyo mbajije bambara yuko ari kurindira ahubwo nta nitetesigano numva yo
nubwo iki kibazo cyo kubona amazi yo gucumbikiramo izi mpunzi kitaraboneka umuti hari izindi mpunzi ziba mu kiwanza cy'agateganyo cyo mu Rusenda zivuga yuko zigifite ibibazo byaburiwe umuti ibibazo bishingiye ku mirire n'ibikoresho by'ibanze ababyeyi bifashisha bari mu ngo
muri akaye tubayeho nabi nta byo kurya turonka nkuko bikwiye dusinyira umuceri bakaduha ubugari iminsi yose nta muceri twigira turye bawuduhaye naho rimwe emwe babikuyeyo nanje ubu ndamaze amezi ane ndahabyariye nta n'ikintu na kimwe baramfasha umwana ndabuze umuzi wo kumwambika umwana nta mavuta umwana ntaki urumva uburago badupokeje bwaduhereye
usibye impunzi z'abarundi ziba mu makambi y'agateganyo ari muri teritwari ya Fizi na Uvira inkambi yo mu Rusenda ikaba icumbikiye impunzi zirenga 28,000 Vedasengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda
urakoze Vedaste Ngabo mu gihe rero hamaze iminsi havugwa ibibazo bitari bike bifatiye mu gisata cindero mu ikambi ya Nakivale muri Uganda hari umwizero mu banyeshure b'abarundi bahungiye muri iyo kambi umwizero ugaturuka ahanini ku ishure ry'imyuga riherutse kubakwa rishobora kwakira abana batagize amahigwe yo kubandanya amashure asanzwe uretse ko batazi icongereza boroherezwa muri iryo shure n'amahera y'ishure basabwa ntavuna cane Leonce Niyongabo niwe tubazino nkuru.
Vocational Training Center ishure ry'imyuga riri Kabahinda mu kambi na Kivale muri Uganda. Iryo shure risohora abana bize imyuga nko gukora imiduga, ugusuka imishatsi y'abagore, ugukora amatara, electricité, ugusudira, ukubaza, uburimyi, ugukora mu mashini nyabwonko n'iyindi myuga myinshi. Abana biga muri iryo shure bari mu mice yose y'impunzi ziba mu kambi na Kivale bene agataka badasigaye inyuma ku barundi rero iryo shure riraborohereza nk'uko uyu munyeshuri abyigana
jewe narakontroye nsanga iyo ugiye kwiga icyo bitwa mu gifaransa ayansinyuma generale bisaba yuko bagusubiza inyuma kubera iki ingorane y'ururimi rw'icyongereza twege si kirenga nk'abantu bavuga ikirundi mugabo ugiye kwigisha ry'umyuga kubera ko tuba tuzi ururimi ruke na teori twiga cyo twiga pratique
no kuvuga ubu rero rwa rurimi ntago mukoresha
ururimi turarukoresha tukavuga duke yitwumva na ivyo tutumva naho tukareka tukarabisha amaso gusa
mbega mwega igihe kingana gute
twiga igihe gitoye cyane nk'ubu twatanguye umwaka mu kwezi kwa kabiri mu kwezi kwa gatandatu tuzorangiza umwaka
iryo shure rimwe kandi uburaro ababikeneye kandi babifitiye uburyo baguma mu ndaro eka no kuriha amafaranga y'ishure bararekuriwe kuriha ibice bice naho nyene rimwe na rimwe bishika bikanka kuri bamwe mu mpunzi z'abarundi
urariha igice cy'amafaranga wasabwe hanyuma maze kukiriha hakaba icyo biyita kuzozura riha bukebuka ayo amafaranga kugeza uyakwize mugabo birashyika umaze kuriha icyo gice bikanka uhitamo kuyaheba kuko atabundi buryo ubufisi bwo gusubira gutanga ayandi asigaye
abo banyeshuri rero bizera ko hazogera gutaha bafise ubumenyi butari buke mu by'imyuga.
Turashima kuko tufatiye wiga nka mekaniki ukagenda uzi gukora umuduga no kuwutwara urumva yuko ubuze umwuga cyanke ukabuzi gusudira cyangwa kwesitara amatara ububizi cyane twevrema niyo ivantaje tubona dufise.
Ikibabaza ariko nuko abatari bake mu Barundi ayo mashuri y'imyuga naho boba barayatanguye baheza bakayacira hagati uyu mugenzi wabo akabasaba ko nyabuna bo kwijukira ayo mashure bakavavanura no kwirirwa barazerera mu ikambi
mu bisanzwe nta kuntu bavyitabira kuko nubwi no munsi yeje ntasubirayo kuko nurugendo ni runini ya hari ukuntu usanga nk'abana babakobwa honyene bibagora no kumva ururimi nkatwe abahungu tuba twiyemerana gatoyi turagenda tukagerageza mugabo nk'abakobwa vraiment biragora cyane abana bari ngaha fati b'abarundi batariko bariga kicino batera hako birirwe barajya kuyerera mu mabarabara kandi aho kwiryo shuri hari imyuga imyuga idanatandukanye kandi myinshi yoroshe boshobora gukora nuko borondera uto dufaranga dukenewe bakaza tukivadikanya nabo tukaza kugenda kwishuri kuko iyo ugenda kwishuri muri kumwe nabandi bantu benshi urashishikara kugira ngo bazoronke ubumenyi nubwo bosubira mu bihugu baje bavamwe kugira ngo bagende bafise n'ikintu bazoshika bakora mu ico gihugu wabo
eka kandi n'uyu murezi ahamagarira abana b'abarundi kwijukira ayo mashuri y'imyuga kuko avuga ko ari ngira kamaro
no kuri ni ishuri ifasha cyane gose kuko ngiye kuriraba n'arisaba nyishuri bake kandi ibikoresho birakwiye ikoresho birakwiye bagira pratique zikwiye bafise indi mugiramo pratique basama modoka bakoresha bafise ibintu bitari bike no kuri no kubwira yuko do système éducatif Uganda ifashe neza cyane gose
musanzwe muri abarezi n'ugwaruka rw'abarundi kuba uki kwiga maguru kugira abo bitakunze ko baja kwiga muri zo enseignement général mubabwira iki kugira bijukire n'imiburi biraho bashoboye no muri iyo myuga
nubabwira yuko ahubwo ico bokora bogira indero bakubaha bakisonera bakurikize indero twebwe abarezi manuro tubaha bageze bakagenda bakiga imyuga nuko iyo myuga rwafasha cyane gose no kumenyesha uko ngaha mu Buganda no kuri urupapuro rwaho ari diplome ama certificate batanga aba afise ingufu cyane gose kuko indero ngaha mu Buganda itunganijwe neza tuzabagira kamara badoja bagibanda ni gihandi cyasubiye mu Burundi tuzabagira kamara no bahemeza kugenda kwiga bakiga imyuga itandukanye bagaze bakungura ubumenyi bakava mu intate mwabageze bakungura ubumenyi
kuri iryo shure rero abanyeshuri bagize imana bakamenya bafise amanota meza baba bafise amahirwe yo kubandanya mu kindi gice cy'amashuri yisumbuye y'imyuga eka mbere bakanashobora gushika no muri kaminuza Leonce niyo ngabo inakivare muri Uganda ijwi rya Amerika.
Unaoni wa mwanya wahariwe ikiganiro c'amagara y'abantu abana bagera kuri 53% kwijana bari munsi y'imyaka 5 bo mu ntara ya Rumonge nibo bashizwe ahabona muri uno mwaka n'intara y'ubuvuzi ko bafise ingwara zifatira kugufungura nabi nka kwashi ivyo bitigiri bigashobora kwiyongera bitewe nuko abavyeyi batarijukira gupimisha abana mwene iyo ngwara hakiri kare mutinone mu ntara y'ubuvuzi ya Rumonge babivuga kwiki babona kwicihutirwa kugira ngo abavyeyi bitabire gupimisha abana babo ku bwinshi ari cahe ido nido mu kiganiro Alain Yves Irankunda yagiranye n'urongo intara y'ubuvuzi ya Rumonge muganga Jean-Claude Ndikumasaba.
Ingwara ya kwashi niyize imbere muzibangamiye abo bana bo mu ntara y'ubuvuzi ya Rumonge. Amakuru duhabwa na muganga Jean-Claude Ndikumasabo ayirongoye akavuga ko abo bana bava mu burere bugiza hanini komine Buyengero kundwi n'ibice 8% igakurikirwa na komine Muhuta kuri 5.5%. Muganga Jean-Claude Ndikumasabo akavuga ko ukwibonekeza kuyo ngwara ikomoka mu gufungura nabi kuva hanini kukutamenya ko abavyeyi gupimisha abana kare
ngwara zo gufungura nabi bita kwa shirukoro canke marasme mu gifaransa ugasanga haba kiciyumvira uko batihutira kuza kurabisha abana benshi ntibabimenya yuko zipimwa ariko twagomba tubabwire ko zipimwa uretse ko ku mavuriro mato mato zipimwa ibipimo byo kukuboko bihaza bikerekana ko umwana akomeye canke afise ingorane zo gufungura nabi hariho n'ubundi buryo gukurondera icyo twakwita mu gifaransa edema cyangwa mu kirundi ubuvyimbe buvuye ku ngwara zo gufungura nabi akenshi bita kwashyo ruko nivyo bari mushaka yago barafise n'impapuro baheza bakuzuza mu gihe basanze umwana afise izo ngorane
abo bari mushaka yago basanze afise iyo ngwara bica bigenda gute
baraheza bakamuzuriza urupapuro akarujana kwivu uriro ritoyi gaheza bagasubiramo kuko umunyeshya kiyagashobora kuba yihenze basanze yihenze bakasigurira umuvyeyi basanze atihenze naho umwana gaheza agakurikiranwa mujanye n'ifunguro
nkuko uyu muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya Rumonge ashishikara avuga nuko muri iyo ntara ubukene bw'amavuriro ari nzitizi ku bavyeyi bipfuza gupimisha abana babo ikabifise amavuriro atarenga 8 ashobora gukurikirana abana bafise ingwara ya kwashi iri ku rugero rwo hejuru hejuru. Muganga Jean-Claude Ndikumasabo akavuga ko ivyo bica intege abavyeyi na mwarirya batanazi n'ibimenyetso nyezina z'iyo ngwara.
Umwana basanze yuko yotegerejwe kuza kwivuriro basanga ko yari kure ntaheza ngajeyo. Imisozi yacu yo mu ntara ari imisozi miremire aho usanga kuja ku mavuriro biheza bikagorana.
Amagara y'umwana acagwa mu mporero
araheza kugira ingorane basanga n'ubwonko bavyo bwabuze yanagira n'ingaruka haba mu mashure yiwe canke mu kwiga acagira rotade de croissance psychomotrice ngene yigenda canke nibijanye ningene umubiri w'ubusanzwe ukora mu bijanye n'ingufu.
Ugivyo muganga Jean-Claude Ndikumasabo agasaba ashimitse abavyeyi kudafata minenegwe amagara y'umwana na cane cane mu bijanye no kumusuzumisha kenshi.
Uri umuvyeyi naho taba uzi ibiharuro urashobora kubona ku mwana yonze ashobora kubona ku mwana atari karakura neza mu biro ugasanga yavyinjye inda canke yavyinjye amaguru canke tuboko canke ugasanga umushatsi uri kurahishira n'ingohe ziriko zirahinduka naco gituma boca baja ku mavuriro kugira ngo babarabe.
Nta kindi bakoraga muganga
byo bidasaba yuko umwana ku ngwara iyo ariyo yose agwaye yoheza akaza kwivuza bakamuvuza hakiri kare.
Mu gihe biboneka ko abavyeyi bakiri inyuma mu bijanye no gupimisha abana ingwara zo gufungura nabi, abajejwe amagara y'abantu mu ntara y'ubuvuzi ya Rumonge babona ko ingufu z'uburyo zikenewe kugira ngo ico gikorwa cyo kumvisha abavyeyi akamaro kavyo kibashikire mu mihana. Aha muganga Jean-Claude Ndikumasabo atera kamo avuga ati:
"Ifashanyo zifashe ku buryo zirakenewe na cyane cyane ujanye no kwigisha bene igihugu kugira ngo bamenye ingene bashobora kwifata mu jaye no gufungura hamwe n'ibijanye mu kuvuza abana. Ibyo birakenerwa yuko dushikira neza ayo mavuriro canke abakozi bahashika byoroshe.
Aya mavuriro wumva akiri make yoyo ntagikenewe
nayo nyene yokongererezwa ko umwana wese agize ingorane aheze avugwa hakiri kare ingwara itaramusinzikaza. Bigakenerwa nuko n'abaremesha kiyago basanzwe bafasha bagira agashiru kabute kugira ngo bamize kuko atagashiru kabute nawe nyene haragira igihe usanga kumbure badebukiwe.
Ikindi uyo muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya Rumonge asaba nuko mu gihe vyoshoboka kuburyo buboneka n'abanyagihugu bakuze bosuzumwa ingwara zo gufungura nabi. Ivyo akabivuga uko mu gihe amatohoza yakozwe n'ubuvuzi muri iyo ntara yemeza ko hoba hari ibimenyetso vy'uko badafungura neza kandi bikwiye. Mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi, Alain Yves Irankunda, Ijwi rya Amerika.
Ivyo nabonye mana sinzi ko ari vyo imbarije we ngwa y'amaso mana mbabarira. Ivyo nabonye mana sinzi ko ari vyo imbarije we ngwa y'amaso mana mbabarira. Nabonye abantu b'ingeso mbimbi nyinshi zitandukanye mbona abantu b'imico mibi mibi nyinshi zitandukanye byo bikazana injyane mu bihugu no mu miryango bigatuma abana bawe tubana tutumvikana. Mana tumbure nije wengena n'ubu muga bw'amaso baba mbona ibintu nkafite bibi kandi ari fisa acira urubanza abona tegereza kurucira nimbara uko bimeze mana mbabarira. Ivyo nabonye mana sinzi ko ari vyo imbara jewe ngwaye amaso mana mbabarira. Ivyo nabonye mana sinzi ko ari vyo imbarije we ngwaye amaso mana mbabarira. Nabonye abantu bica abandi kandi batabajya mbona n'abandi bicwa nabo bashize ku isi mbona dukwiye kwisiga.
Nuko nshuti bakunze akaba ari no ngaha dusozereye ikiganiro iwanyu mu ntara yacu uno munsi. Yakoze Macbill ya Bero na Ingenieur bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma. Diane Nahazo ni jenda batunganiriza ikiganiro iwanyu mu ntara kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu. Reka ndabahisango gyejo nkaho twahereye, ariko rero ndabasigire kano karirimbo ka Issa Jamal Yoya ngo ivyo yabonye bimwe mu vyo yabonye ateri vyatsi ni gucira urubanza ngo abo tutabwirizwa kurucira. Akaririmbo na ka Jamal Yoya.
icyo nabonye mana sinzi ko ari cyo imbari jewe mbaye amaso mana mbabarira nabonye ibintu byinshi sino bivuga byose mana nabonye abisiko badashaka ko abandi batera imbere mbona bakamenyi yatana kimwe batasi niwe waturemye garagaza udutahure mana
icyo nabonye mana